Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe ukwezi kurarenze abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara cha Bunagana kiri ku rubibe Kongo ihana na Uganda abanyagihugu bakibamwo babayihugute ku butegetsi bwa M23
cha kibazo cha
iyo twambutse hari ahijya nta kibazo kibaga cyari buragenda gukora ibyo urakora basuka munuka garuka bakagusurisha ugasura kufite ko ari utugori ari ikintu ukabunuka ukagiye ukatujana
abanyi bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara cha Bunagana kiri mu mino y'abarwanyi ba M23 yagezweho ijya nino ku isi Uburusiya bwemanze ko bwateye ikivuko cha Odessa byari bitegekanije ko gicishwa ko intete zirungikwa ahatandukanye harimo no ku mugabane wa Afrika mu Bwongereza abanyepolitiki bahiganira intebe y'umushikiranganji wa mbere bavuga ko atayisivye abazorungika bamwe mu bimukira mu Rwanda hido nido ni mukanyisasi Reka ariko tuyahere muri Philippines naho abantu batatu baguye mu gitero cy'umuntu witwaje inkoho yamijaguye amasasu mu bari baje mu birori byo gutanga impapuro z'umutsindo kubiga kuri kaminuza yitwa Ateneo de Manila iri mu gisagara cha Quezon cyahoze ari umurwa mukuru wa Philippines baguye muri ico gitero harimo uwahoze ari buramatari w'igisagara cha Quezon ukekwa ko yagaziye ico gitero yafatanywe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa pistolet yafashwe atangiriwe agerageza gusohoka amarembo ya kaminuza yatewe akoresheje umuduga wa muzanye umukuru wa sentare nkuru ya Philippines Alexander Gesmundo zari vyitezwe ko aza kuba mu bavuga amajambo muri ivyo birori byo guhima preze umutsindo abize amategeko yasubijwe inyuma gihuti akiri mu nzira azagana kaminuza yatewe Perezida mushasha wa Philippines yemeje ko akoze ico gitero n'abakigizemo uruhara bose bategerezwa guhanwa kandi vy'akarorero gutunga ibigwanisho mu gisagara cha Quezon cagabwe ko igitero tubibutse ko biheruka kugirwa umuziro Nenebce kumasonga nkitangura bakandida babiri bariko bahiganira kuja mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza batangaje no musi ko imigambi yabo ya mbere irimwo guhangana n'abimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko kugira ngo bashike ku butaka bw'Ubwongereza uko ari babiri bose bemeje ko bashigikiye umugambi wa leta wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi na Liz Truss umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi makungu nibo bariko bahiganira intebe y'umushikiranganji wa mbere mu Bwongereza n'inyuma yaho Boris Johnson yeguye Truss ahabwa amahirwe menshi yo kuzosubira Johnson akaba yavuze ko azushimikira cyane ku gukorana imigambi itandukanye n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere birimo u Rwanda yongere kandi yongereze inteko zicungera umutekano w'imbibe kugera ku bice 20%. Bitegekanijwe ko uzosubira Boris Johnson amenyekana bitarenze igenekerezo rya 5/9. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijyanino ku isi. Urusiya bwemeye ko bwateye ibisasu vya misile mu kivuko cha Odessa muri Ukraine. Urusiya bwari bwabanje guhakana ko ataruhara bwagize muri ivyo bitero vya misile vy'ejo kuwa gatandatu n'ibitero vyamirije n'impande nyinshi. Kwa gatanu Urusiya na Ukraine vyari vyateye umukono ku masezerano yo gutanga agahengwe muri ico gisagara kugira ngo imiliyoni z'amatoni y'intete zishoregwa hanze zishore gushika mu bihugu bitandukanye birimo ibigize umugabane wa Afrika. Igituma Uburusiya bwihindukije mu ijambo bukemera ko bwateye Odessa kandi bwari hakanye ntikiramenyekana ico bikoze president wa Ukraine yagirije Uburusiya ubugome budasanzwe yongera abunebagura avuga ko bwabangamiye amasezerano yo kurungika intete mu makungu yagize ati iki gitero ni gitero c'ubugome ndibaza ko atawosubira kwizera amasezerano canke ibiganiro n'Uburusiya murabonye ibibaye umushikiranganje jeje umugendiranire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken abicije mu itangazo nawe nyene yavuze ko atawosubira kwemera ivugwa no Burusiya. Blinken yashimangiye yumvikanisha ko Burusiya bwagwije n'ubusa utwigoro twa ONU, Turkey na Ukraine twari tugamije gutorera inyishu ikibazo cike na gintete zirimo ingano zisigaye ari umuzi wibuye mu bihugu bitandukanye byahora vyikora ku ntete za Ukraine. Muri ivyo bihugu harimo ibihugu biri ku mugabane wa Afrika. Hano makuru abagezeho ijyanye no kwisi mweje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva kwa gatanu w'inondwi turiko turasozera niwe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kiringo cy'umwaka. Bakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bamutoreye mu nama yabo igira 22 yabahurije yarusha muri Tanzania. Ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikigari mu Rwanda.
I take this opportunity to thank the East African Community head of state for trusting me with the role of sharing the East Africa Summit for the next 1 year.
Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari kwarashimira bagenzi we batwara ibihugu indwi bya EAC kubera icyizere bamugiriye kugira ngo abe ari warongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Kwa niaba ya wananchi
mu gushima president Ndayishimiye yakoresheje indimi zitatu igifaransa, igiswahili n'icyongereza zemewe n'uwo muryango w'ibihugu indwi.
Shukuru sana kabisa wananchi.
Perezida Ndayishimiye yatangaje ko icyo agiye gushira imbere ari umutekano mu karere cyane cyane muri Congo, igihugu kigira indwi kitaramara amezi atatu cemerewe.
Pour créer un environnement commercial stable et améliorer la vie des Africains.
Ati kugira habu rudandazwa rwiza gunguka kandi rutekanye mu karere nuko abwirizwa kuba naho nyene hatekanye. Turiyemeje ko tuzoshira imbere kuronderera amahoro, umutekano n'ituze rya politike akarere kose hamwe no kunyarutsa gushiraho ingabo zitabara igihe hadutse indyane mu karere. Tugiye kwihutira kuraba ko igihugu cya Congo giheruka kwinjira acoronka amahoro n'umutekano. Ano turi kumwe twese nkuko twabitanguye tuzobishobora. Kireze Evariste Ndayishimiye w'u Burundi abandi bakuru b'ibihugu bitavye iyo nama igira 22 ya EAC ni Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe yahora arongoye uwo muryango, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarungitse intumwa Edward Ngirente umushikiranganji wa mbere, Jean Michel Samarukonde umushikiranganji wa mbere wa Congo nawe yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gihe Barnaba Maria Benjamin umushikiranganji ajiwa kareka EAC muri Sudani yepfo nawe yaserukiye perezida Salva Kiir. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahawe uburongozi bw'umuryango urimo ibibazo bitari bike, muri ivyo harimo ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo. Iki umushikiranganji wa mbere wa Congo Jean Michel Samarukonde yagishikirije muri iyo nama.
Permettez-moi avant tout de présenter mes salutations.
Ati turabashimira ko mwatwakiriye kandi mwatwemereye kwinjira muri uyu muryango. Turifuza ko mudufasha no gukemura ibibazo bihari cyane cyane by'umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Ibi ndabivuga kuko hari ibihugu bimwe bifise uruhara muri uwo mutekano muke, hasi ntinya kuvuga u Rwanda. Ndizeye ko turi mu muryango umwe tuzobitorera umuti kandi turashimira igihugu cya Kenya cemeje kwakira ibiganiro bihuza imigwi itandukanye igwana ndetse no gufasha kugira ngo harungikwe inteko za gisirikare ziza kudufasha kugwanya iyo migwi. Aho niho yabatwebwe canke ibindi bihugu tuzorya ku vyamwa vya EAC abakongomane bagatembera mu bihugu bitandukanye ata visa canke izindi nzitizi. Ikindi nuko u Burundi bwugaye imipaka buhana n'u Rwanda. Aha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe agiye kurongora EAC yavuze ko ibibazo by'imigenderanire mu karere byose bizotorerwa umuti. Igihugu cya Somalia cyari catumiwe nk'indorerezi. Perezida w'icyo gihugu Hassan Sheikh Mohamud yasabye icese ko igihugu ciwe cyo kwinjira muri EAC.
Somalia belongs to East Africa. Among the seven countries sitting here that
Atelega Somalia kiri muri yase kuko nta gihugu na kimwe cha yase kidafitani isano canke ubucuti na Somalia haba mu bucuruzi imigenderanire myiza umutekano n'ibindi turashaka kubana no gukorana namwe kuko dufise byinshi byo gusangira ndanezerwe kuko mbona idarapo y'igihugu canje ririko rirazunguruka irwande y'ijyanyu ego niko turacafite ingorane ariko murazi ko mwatubaye hafi mu kuduha abahungu n'abakobwa banyu ngo baze gupfira iwacu baturondereye umutekano byumvikana ko n'ubu tudakekeranya ko muduha ikaze tukinjira mu muryango wa EAC turabisabye cese
to be here is willing and eager to say
ubutwara EAC Evariste Ndayishimiye yavuze ko icyo ari kibazo kizokwigirwa mu mwiherero ndetse hakarungikwa n'intumwa muri Somalia kuraba ko icyo gihugu gikwije ibisabwa n'amategeko agenga EAC kugira ngo cemeregwe u Burundi bwaheruka kurongora umuryango wa EAC mu mwaka 2011 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya America
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye
Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Imiryango irenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani hiba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kiri muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura yagiriza imikorere mibi umurwi washinze kugira ngo wige ingene iyo miryango yo kwimurwa muri ako karere inkuru hijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda
Ikiringo kingana n'imyaka igera kuri ne kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo cababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora umushingwa manza Emmanuel Niyongabo aserukira abafite amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuja Amerika atangazwa ningene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka 2021 kwatangira intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe
mwavyikiye tuko rivuga ni rivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcelle abene igihugu bajamwo n'amaparcelle leta izokoreramo n'ibisanzwe viabilisation par intégration mu kinyamazuru bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahiro umukuru w'igihugu
ibyo bibaye nyuma y'indwimwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro Prosper Ntawamiye yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabereye kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi
hari handi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabamo rero n'akajyomere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotere rwaserera mu nyuma cyane ntagira ko baho muzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari rya barabara abakunda kuhaca hajya naho leta yakeneye kumbo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco gira umutwe ninyenye cyubaye umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegeje bategerezwa kuronka umutekano kwi
iyo mijyango irarani buca igitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye kugwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza cyumva batubwira ngo tugira tubaho mu zibukiro mugende none ko bi ivyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya ahantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo ba hari uwundi muntu yobaciruhande atangiza igi ntumbero zitajanye n'iri akaba hari byo babibabaje cyane
Nakinda baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganirize atari kwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo yangegera ku majane ndwi irereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare iyo miryango nayo nyene irarahirika rengwa kwitaruti va kuri uwo mutumba itarose icanditswe gitomora neza kazoza kayo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda haraheze ukwezi kurenga gato abagwanyi ba M23 bigaruriye gisagara cha Bunagana kiri muri Republika Demokarasi ya Kongo inyuma yo kwigarurira ico gisagara gihana urube na Uganda abagwanyi ba M23 bahamagariye bahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zawe ijwi rya Amerika gifuje kumenya uko ubuzima bwifashe muri ako gace kari mu minwe ya M23 gutyo rirungika ibunagana mugenzi wa Ignatius Bahizi reka tubwire uko yabisanze
urwo n'urujya n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa Bunagana uko niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya mbere wasangaga haparitse amakamyo menshi atwaye imizigo ategereje kwinjira muri Kongo n'urujya n'uruza rw'abantu nk'uko bisanzwe ku mipaka ariko ubu ni ahantu hatuje ibiro bya leta ku ruhande rwa Uganda birafunze nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi nyamara ikigaragara neza n'abanyekongo barara ku ruhande rwa Uganda bakaja muri Kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri Uganda nimugoroba ariko hari abandi bake bumvise ibyo Mventura yabasabye nuko basubira mu byabo naganire na bamwe muri bo kukuntu bafatwa n'iminyeshyamba za Mventura igihe cyose bari ku butaka bwa Kongo
genda ya mu gitondo
ukirirwa urahiga sinigera gari kwicika barabica
no gushaka ibiryo byo bana
ari byo wasize uhinze sono kuja mu mirima aho mwase muhinze mu gasaro
tuza na utwe to kujya
hanyuma nta musanga byo mwahinze bikiri mu mirima cyangwa iyo mugeze yo ko ngaho si nahantu hatwarwa n'abasirikare ba Mventura bo bafata bate babitwaraho bate
kibazo cyapa
ntabwo ntanzu wahotera
oi
iyo twambutse hari ahijya nta kibazo kibaga cyari uragenda gukora ibyo urakora basi kumunuka garuka bakagusurisha ugasura kufite kwa rutugori ari ikintu kumunuka kagiye ukatujana
ntaho hoterwa ari baho kubaturage
ntaryo nyine nabona nje kubaturage
hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo nibatahe basubire mu mago yabo umwe kubera iki mutarafatiwe umwanzuro gutaha
igituma gatudataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turi gutaha tugataha twamara gutaha amasasu katuvugiraho kamara gutuvugiraho tukongera tugambira ibito tukibuka
cyo bitatu zose mu byenda mugabo
none ubu bari gutumbirana nibyo bitumaga tugira ubwo wago gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho akagira n'umuntu wahutara muri iyo ntambara ubu ngo wa leta bari ngaho bitaga bari ku kiraro abandi bari mu kabingi burukumva ngo amasaso go gabagara ubakubisa ibisaso twamenye ngo biragwa he
bamwe muri izi impunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira Nyakabande uyu we ngategereje amafaranga y'amezi atatu yari yishyuye inzu ku ruhande rwa Uganda gushira nuko akabona gutaha
atanduza amezi atatu
warakodesheje muri
Uganda ndabona sujyaho izo shimwizaje imitwaro 7 muzifubusa
busi rwa none tugize amahoro ico dukeneye ni wadutegeka twe tukagira iki amahoro
ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasikara wa inventory babo babarinda
igihe hakiri ibisasu abiki busasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba burya nta mahoro abahari kandi kindi tugomba kuba twanahunguka ariko dufite ikibazo ubu tugezeyo kari nta rwariro rihari uwarwara yavurirwa he abantu baraho abasaho barahunze barahunze nta bavuzi bahari nta poste de santé hari nukuvuga ngo mbere kuba hageze kuko ibyo tugomba kwiteganyiriza uzi ko hagomba kuba mu burwayi cyangwa ubuhahiro nta kintu kiriyo twagereho ngo turyeyo
nyamara bamwe iyo bambutse ku bitaka bwa Kongo bafite indi migambi ntabwo bibagendera neza nk'uko uyu muntu uvuga mu giswahili abisobanura
eh kama wanaangalia unaingia kwa shamba ya watu unakamata na kupiga mbasa na kama banakutana kunyumba banakuuliza leta funguo unakosa baza kupiga
kwa nini
hauna funguo ya nyumba uko afa pale kunyumba nini
aravuga ati ngiyo bagusanze ufata ku kintu kitari cyawe cyangwa uhagaraye hanze y'inzu udafite urufunguzo rwayo bahita bagukubita kuko bamenye kuri umujura ikindi kintu kigaragara cyane ntabashinzwe umutekano ku ruhande rwa Uganda ingabo na polisi babazenguruka bamwe bamanuka abandi bazamuka bagenzura ahantu hose impunzi zikambitse n'ukuntu zinjira no gusohoka ku ruhande rwa Kongo ibendera rya guverinoma ya Kongo rimanitse hejuru y'inyubako nsha leta ya Kongo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
Juge Amerika tuandanirize kugakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba muhumvirize Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi. Taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagira ra. Mwana kura mshafari mgenzi wabu ya juzi kia wazo koko
Mbuka matumenga ya ichai
Mjeni mbuka utabata
no Hagararani
Hagararani Hagararani
Mwana kwa kena
Banduku Ni nini si malembe malembe
Marembe
Boya ni shimame muto Niku na mapasajeba mingi bakula kamata kaya Kupasere viko ba mingi Na kitu kingine Sita walipa juu mshaka spiyo mda wangu Sili yawe Njofi levitu wiko
Mshukera
Tware gose Ya jana yu kawai Kwa na kwa tushuwa kumura kumunduri mungu wala ningo tuliko merezomba Mba madama Ize tuja kufashura mga baruko Ize tuja
Musikeni ba mina kitu kingine Mungu munatia maisha inu muriski nye vina baona Hei Angarule intranshe pali Hamuye benyateza bafanyia hamuyuwe make muko tumu naenda yenda kama niambushe sasa mtajua ninabaona
aona nisono gira urashaka kurengana mushoferi mugenza utamfata
nakumira pe
yo bari mu nyamahanga hoho nikosa honyene gute we ushobora kubahuka ugacira urubanza umuntu utanamuzi
reka nekure meje kapo cyane
sasa tu sikiani ba mwangalitu mwangwaje hamwe isi mwangwaje kiko uchafu bali ba itraje bana kia kolaboro kuna ba rebele bana kia bana kia destabilize nini ile show kwetu Bina baona mwende kia maana nishabaambia nishabaprevenire kama upende
sikia ije gambis Itese bwana we ariko twagufasha
Merci sana bandugu kuwa na ile moyo ya kusaidia.
Mimi
niko na probleme ya mtu gari hapa, battery yangu iko na shida, sijui kama ni probleme gani. Munisaidie munisukume tu.
Shoka.
Wewe uruwi mugo?
Ndio, niko wa bugo. Kuko probleme?
Na kabazo kama chiko. Eh, ubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushiture.
Ngwe ni ngi ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana.
Eh, madam. Ngakora hoda. Ndika. Kaba kaba. Yewe.
Eh,
Niko, hata, inasi kwa mata kisidi kwa ni berari ya?
Kwa kweli, ile gari ya mulikuwa ndani.
Ego, na shoferi nda mumenga.
Kwa ya agaze seno ni
mkeni. Kwa ya ayaya magoka hugo, umenga afisingora.
Ya jizijia chibazo.
Acha kusimame kwa msaidia, tuwezi asha mtu kwa mkeni.
Ah, abo, ni?
Hey, ito shafe.
Mahala shafe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mbomi nono kwa hapa?
Mama, unaongea lugha kwetu bubu.
Mimi naongea lugha ya bubu? Probleme gani iko mko ongea lugha ya bubu? Mimi niko mtoto wa bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni wa bugo.
Mbona nilifanya watu sema kwa estranger
wa? Ah, pana. Hii black angel nakudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njoo wa muhumuru. Me, nikusaidie nini?
Bwa, esanse linishia. Nilikuwa naomba msaada msaidie na bidonga mteja kwa nayo. Nilitembeka hapa kustasia pa mbele na ile lete sana.
Wabuna hupa kwa juzo uragare.
Ila njo probleme nyu lipata?
Ndiyo kaka.
Oh, niko na zaidi ya ile. Fungula butu pale muko kabidoke kwa mo esanse, muko litre atanga pisa esanse ikusaidia.
Yeah, merci kaka. Ungele kisina kupenda kwa antuka. Bwema sita sa wako karimu wako kakangu. Merci kawisho
baliki. Shope, shope. Banzuri ndiri gato. Utaraja kuzana kwa kabidu. Ugambere na mbere maje gushimira uyu mushoferi mugenza we kuko ikintu akoze ni ngora mutima
nuko ripe
afise umutima mwiza ntarabona kuko yanze kukwishura ikintu wa mukoreye kare n'ubu nurabona yuko gukorera ikintu umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari ni wanyu bugo atatu bimaze
yakora
erega twese dufite icyo tumarira
udusiga kunzira kuko none umuntu ngo tukaba twagusanze
ni wa mufashije kandi yari yanze kumufasha
munisame stongeza tena ni bijidanganye
cyari kiganiro combo taxi Igi kino muteguri gwana la benevolence ya Grand Lac.
Combo taxi ni buri wa gatatu na buri cyumweru kwa saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amérique.
Kano ngaha duce dusozera makuru n'ibiganiro twatafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumwe na Jeve Diane ni nahaze ibiganiro na makuru vyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro yakoze cyane ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yejo mu gitondo mu kurindira mugire ijoro ryiza manyi no muvyanya
tabara tabara Tawara, wanu wawe tawara Renjera, renjera Renjera, wanu wawe renjera
Mana, yire vire ma Tinjinga, tataka